kiri mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi twatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Udusangiye no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho ku rubuga mujye kuri w3 radio yacu voa.com. Abasuhuza mbahikaze mu makuru yacu y'akakanya, mujye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Inkiko mu Burundi zahamagaje abantu barenga 30 bashinjwa kuba baragize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu. Bamwe mu bahamagajwe baravuga ko badashobora kwitaba inkiko zitigenga.
Kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntibyoroshye. Nk'uko musanzwe mubizi, ubutungane ntibwigenga, bukoreshwa na leta.
Uwo ni Moise Bucumi, umwe mu bahamagajwe ngo bazitabe inkiko mu kwezi kwa kabiri. Uyu uhigeze kuba mu minisitiri w'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Inkuru irambuye hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro by'umuryango w'abibumbye niho bishinzwe uburenganzira bwa muntu biravuga ko ubwicanyi bwakorewe bwoko bw'abahema bukozwe n'abo bwoko bw'abalendo mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora gushyirwa mu cyiciro cy'ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa bikitwa Jenoside. Eugenie Mukamusa.
Abantu amagana n'amagana barishwe cyangwa se bafashwe ku ngufu mu bitero byagabwe ku bantu bo mu bwoko bw'abahema mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu ntara ya Ituri. Nibyaha rero bishobora kugera kuri urwo rwego rw'ibyibasiye inyokomuntu yemwe na Jenoside. Oni yabivuze uyu munsi kwa gatanu. Abantu byibura 71 barishwe, abandi 168 barakomereka mu gihe cy'umwuka mubi wadutse hagati y'imiryango y'abahema n'iy'abarendo. Ni muri teritwari ya Njugu na Mahagi. Bashyamiranye kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2017 kugeza mu kwezi kwa 9 umwaka ushize wa 2019. Hejuru y'ibyo, abantu byibura 142 bakorewe urugomo rushingiye ku gitsina, abenshi nabo mu bwoko bw'abahema, byavuzwe n'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu bya ONU. Kuva rero mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, abantu hafi 577 bahungiye muri Uganda, abandi barenga 556 bahungiye mu bihugu baturanye nk'uko imibare ya ONU itangaza ibigaragaza. Iperereza rero ryakozwe ryerekanye ko uduco twabarendu bitwaje intwaro barushijeho kwishyira hamwe kuva mu kwezi kwa 9 muri 2018 maze barushaho gukaza ibitero. Abarendu ni abahinzi naho abahema abenshi n'aborozi barwanira ubutaka.
Urakoze Eugene Mukankusi. Tugarutse hano muri Amerika rero, Inteko Ishinga Amategeko yatoye ingingo igenewe kugabanya ububasha bwa Perezida Fidel Niyongabo. Turi kumwe hano muri studio.
Nivyo Jean-Frey, Inama Ishinga Amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igwiriyemo abademokrati yatoye ku munsi wa kane ingingo yo kugabanya ububasha bwa Perezida Donald Trump bwo kubandanya ibindi bitero ku gihugu cya Iran. Inama Ishinga Amateka na nkenguzamateka itabanje kuvyemeza. Iyo ngingo yarenganye n'amajwi 228 ku majwi 198 hisunzwe imigambwe. Abashinga amateka barimwo abarepublika batatu gusa nibo batoye ku ruhande rw'abademokrat. Biteganyijwe ko inama nkenguzamateka ya Amerika itora ku ngingo nk'iyo mu ndwi iheze. Igitero c'indege y'ingwano itagira umudereva cahitanye umusirikare akomeye cyane w'umunya-Irani General Qasem Soleimani yarayoboye inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran.
Urakoze Fidel. Tugarutse ku mugabane wa Afurika. Michel Djotodi yawigeze kuba perezida wa Centrafrika yatahutse muri icyo gihugu nyuma y'imyaka 6 yaramaze yarahungiye muri Benin. Eugene Mukankusi, komeza n'abandi.
Nibyo Geoffrey. Michel Djotodi warwanyije ubutegetsi akaba yaranabaye perezida yasubiye ibangi uyu munsi kwa gatanu. Imyaka 6 iruzuye nyuma yaho asezereye ku mirimo y'umukuru w'igihugu akanarahirira gushyigikira amahoro mu gihugu cye cyabayemo imidugararo. Djotodi ufite imyaka 71 y'amavuko yeguye ku buyobozi nyuma y'amezi 10 afashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2013 mu myigaragambyo cyangwa se imyivumbagatanyo ya Kiyisilamu. Yatahukanye n'indege Royal Air Maroc yari turutse i Casablanca yanyuze muri Cameroon. Yaramaze igihe rero aba mu buhungiro muri icyo gihugu cya Benin. yakiriwe ku hoteli yo mu rwa mukuru n'abambari be babarirwa muri 30 kandi yahawe abamurindira umutekano na polisi hamwe n'abasirikare nkuko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bitangaza byari byitezwe ko nyuma habonana na perezida Faustin Archange Touadera ubu mwaka wa 2022 uzaba umwaka w'amahoro sinkira umuntu ushyikiye intambara ahubwo ndashaka amahoro nguko uko Jotodia yabwiye abanyamakuru yanahamagariye rero abarwanya ubutegetsi kwihangana ibi yabivuze mu kiganiro kigufi cyihariye yahaye AFP yagize ati hari amasezerano yasinywe igihe kirageze ngo twese hamwe abarwanye n'abanya Centrafrica bose duhaguruke maze tuzane amahoro mu gihugu umutwa abarwanyi ba Jotodia uzwi ku izina rya Seleka washoje ibitero muri Centrafrica urwo rugomo rero rwabaye mu mwaka 2013
bakoze yoje ni mukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari tugerero mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika abantu barenga 30 baregwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu 2015 bahamagajwe n'ubutabera mu Burundi muri bo harimo abanyapolitike abasirikare abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bamwe muri bariko baravuga ko badashobora kwitaba ubutabera bavuga ko butigenga inkuru ya Desire Hatungimana
abo barengukijwe basabwa kwitaba sentare isubira mu imanza ya Bujumbura igenekezo rya kano kwezi kwa kabiri uno mwaka isaa 3 zo mu gatondo Moize Bucumi yahoza n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza ari mu barungikiwe uwo mutahe amenyesha ko adashobora kwitaba ubutungane butigenga
kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntivyoroshe kuko nk'uko musanzwe mubizi ubutungane ntibyigenga bukoreshwa na leta nayivuga iti umuntu wese azotugora kugira ngo ntidukore ibyo dushaka ari ukwica kunyuruza konona iby'abanyagihugu tuzomugwanya noneho nawe nyende ngira ngo mwanumvise ko abyivugira ngo urundize yivugira ati muzopfa nk'ifu y'imijira urumva rero ko we yaramaze kuducira urubanza sinibaza rero yuko yovuga ngo agiye kwitaba ubutungane kuko imanza yaraziciye kandi niwe mucamanza ari hejuru nawe ubundi ubutungane yaba bwari bwiza yaba bwakurikiza amategeko yaba bwaca imanza ziroranye nabo nyine narazi yuko n'izo manza zitaba zihari
muri kino gihe Burundi bwimirije amatora Moize Bucumi abona ko kurengusa abo bantu bose harimo n'abigeze kuba bashinzwe amabanga akomakomeye mu gihugu ari akaryo ko kwiyamamaza
je uko ndabibona izi manza agomba kuvyura ubu ni nk'uku ukwiyamamaza kugira ngo abanyagihugu babone ko ariko arakora ariko ariruka ku bantu wenyine yibaza ko bagize amakosa mugabo ku bwanje ari abadakunda acyereka rero abanyagihugu yuko ariko arakora ko ndabibona jewe ubu ahubwo azohava akorera nabi abagomba ko bitoza kuko natwe turavisa abanyagihugu badukunda batazobatura kandi tuzobabwira ntibabatore kuko
Ahmed Niyongere yanonosoye ibijanye n'amategeko amenyesha ko ugo rubanza ari rwa politiki ati yabutungane bw'u Burundi bwashaka gukora ngubwo banje gutunganiriza abari mu gihugu habera mabi atagira izina
ibyo ni mitahe yerekeye ibya politiki nta butungane burimo n'ibintu bya politiki babashaka gusamaza abantu babashaka kurondera amajwi kwerekana ko hari abari kubarakurikirana berekana neza yuko hari ubutungane gukora mbega ubwo butungane bwokora ku bantu batari ngaho ari abantu biga barakora mabi yose akorerwa Abarundi ubwo butungane bwigaragaza mu gukurikirana izo nkozi z'ikibi ege nibaza yuko ari dosiye ya politiki aricyo gituma ubutungane abacamanza bariko barakoreshwa kujya muzi neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga ubutungane bw'u Burundi bukora mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
iyo mitahe rero yarungikiwe abagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi abo twavuganye bose iraba bamenyesha ko izo bimfagusa nk'uko imitahe mpuzamakungu yo kubafata yabaye imfagusa kuko isi yose imaze kumenya ukuri ku Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire igihugu cy'Ubwongereza cyemeye guha imfashanyo umuryango mpuzamahanga wita ku biribwa PAM ishami ryo mu Rwanda iyo mfashanyo ni y'amafaranga arenga miliyari 3.7 million y'amanyarwanda ziri mu nkambi ya Mahama izo mpunzi zari zimaze iminsi zitakamba zivuga ko zugarijwe n'inzara Pierre Claver Nyankuru
ikigega cy'ubwongereza gishinzwe iterambere mpuzamakungu DFID nico cageneye ishami gishamwe mpuzamakungu ONI gitaye ibiribwa PAM imfashanyo ingana ni miliyoni zitatu z'amapound akoreshwa mu bwongereza na yarenga miliyari zitatu ni miliyoni amajana indwi y'amanyarwanda. PAM igisata cyosha mu kunagura uburyo bwo kugaburira neza impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ziri mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ishyirahamwe PAM rivuga ko muri iyo mfashanyo hazovamwo ibiribwa bifise intungamubiri ku bazikeneye harimo cyane cyane abana bari munsi y'imyaka ibiri, abagore bibungenze, abari ku miti y'indwara zidakira nka sida, igitontu n'izindi. Kuva mu mwaka uheze impunzi z'abarundi ziri Mahama zihabwa amafaranga na PAM kugira ngo zishobore kwigurira imfungurwa zishaka. Impunzi imwe ihabwa amafaranga angana n'ibihumbi bitanu n'amajana ane y'amanyarwanda iruhande y'izindi mfashanyo nk'umunyu, amavuta n'ubuyi. Yako atabakwira ukwezi kose
ayigiye bishika ugasanga umuntu wawe n'ikibazo cy'uburwayi ibyo byose bijamo kubera iki umurwayi arakenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girenke nifana kugira arenze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akera cyane rwose. Amafaranga nayo tuba twarose uyakuramo n'inkwi kandi inkwi nazo ni ikibazo kiba gikomeye cyane rwose. Niyo mpamvu amafaranga
urashaka guhera nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umuto dufaranga baduhaye twarashyo gaca usanga ntidukwiye no ku kwezi. Twashaka ko batwongereza ko dufaranga dukeye kubera nk'uwo twaratse amafaranga gaca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara gaca usanga ukuyemo umwe twadufaranga baduha gaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye kubera umwana ntiwamureka ngo agende ari gusa
nkagende inkorokoro ubwo nimo ndaraba nkafata bitanu nane tuza gufata amahera rero ibiharage twabimaze bigatuma rero ya mahera nayo atashikira mu bukene bikaza gushika twamaze kwaka imigwati ngo rero kugira kugiye biharage basi batume bagira n'uturo tune ku nkorokoro amafaranga nayo aguma ari bitanu nane
inkorokoro ushatse kumubwira
umuntu umwe yigenga.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi icubakwa yibonekeje ikibazo cy'indwara zituruka ku gufungura nabi. PAM risigura ko ibitigiri byagabanutse cyane ubu kuko kare baharugwa ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana yamara mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bari bageze ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana gusa. Ahanini byatumwe n'uko impunzi zisumira ku isoko ibyo zifuza nk'uko umurundikazi abimahama yabibwije ujya Amerika ko asigaye agaburira imboga umwana wiwe.
Utuboga nyine turadusoma
ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori none ubu ndavyishimiye nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Userukira impunzi ziri Mahama arashima iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'ubwongereza. Jean Bosco kwibishatse agira ko asaba ko amafaranga ahabwa izo mpunzi yokongerezwa kuko no ku masoko aho basumira haba mu ikambi canke hanze yayo ibiribwa byaduze igiciro.
Uno munsi agafuko k'umuceri k'ibiro mirongo ibiri na bitanu ano kari ku mahera hafi ibihumbi mirongo ibiri na kimwe birenga, agafuko k'ubufu kari hafi ku bihumbi cumi n'icyenda. Mbega ibintu byose byarazimbye nta na kimwe uno munsi twovuga ngo kirazimbutse. Ibindi bisumwa bitandukanye byose byaragiye biraduga muri ibi bihe. Ni naco gituma rero umuravye n'uburyo bagenera umuntu n'ukuri amahera ni make adashobora gutunga umuntu ukwezi kose. N'ukuri turasaba yuko akarusho nk'uko dukomeza dusaba bo dufasha kugira ngo akarasiyo abantu tugenerwa ku kwezi bakazamure bakaduze kugira ngo abantu bashobore kuronka ingene bukwifasha mu gusuma ko barakarusho no kuri twebwe n'imiryango yacu kuko no munsi imiryango myinshi inzara ni nyinshi.
Ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama yakiriye abarundi bahunze intureka zadutse mu gihugu cyabo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ubu irimo abarenga gato ibihumbi mirongo itandatu, ibice bigera kuri mirongo irindwi na bitanu ku ijana byabo n'abana n'abagore. Pierre Clavin Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leila Mutanu Imana ni umutwa kazi wahize abandi bakobwa mu marushanwa ya Miss Kayanza yaheruka kuba mu kwezi muri ku kwezi mu Burundi. Ubukobwa batwariro muri icyo gihugu buzwi nk'ubwasigaye inyuma mu iterambere ry'igihugu. Umukobwa yatewe inkunga n'ishyirahamwe Femide Jabat rishinzwe gutegura amarushanwa y'abakobwa babatwakazi mu gihugu cyose. Umukobwa rero yaganira na mugenzi wacu Oriane Tangishaka atangira asobanura uko ubuzima bw'abarundi bwo mu bwoko bw'abatwa bwifashe.
Ingen nakuje ino muri kaminuza ya Muhanga. Nakuje twari dufatanye mu nda sinabo n'itandukaniro iri hagati y'ubwoko bw'abasa n'ibindi bwoko kuko ahantu tubaye tubana kenshi twari dukundanye ariko narabona itandukaniro ku bintu twakora twari dusanzwe dukora cyangwa ubuzima twari tubayemo hari aho tutari duhuriye. N'ibintu bijyanye nko kubumba izone narabona yuko abandi ubwoko bw'iwacu buri ukwabwo ariko twari dufatanye mu nda
wabona bijukiye cyane kubumba inkono. None utanguye gukura kumbure tubandanyije gushika no muri aya mezi aheze ugikora warumva ibyo bintu by'abamisi ayo mahiganwa y'abamisi warayumva?
Amahiganwa y'abamisi ntayo nimva ahubwo natanguye kubyumvira nyine nabi kimwe ko hivugira fondasiyo n'ibyo jabane yatanguye kubyitegura byo ntabyo nari menyereye nyine muri komine yacu nta byari bimenyerewe mbere ibaye n'ibya mbere havuye umuntu w'isi no muri komine Muhanga kuvaho byagahereye n'igewe naserukiye na komine yacu ubwo cyari kimenyerewe twebwe.
Iteka rikomeye rero kuri wewe.
Yego.
None bagusigurira yuko ibyaba ari biki akamaro kavyo kugira ngo have wishishikarira ubyitaho ubijamwo bakubwira ko bigamije iki?
Fondasiyo n'ibyo byaba ibyo yadusigurira icyo bigamije kwari kugira ngo natwe tubone yuko dushoboye atakintu na kimwe tudashoboye n'ibyo bikabona kandi turi giye mu politiki bavuga yuko bashaka umuntu aciye ubwenge natwe ubwenge turabizi.
Ni byiza cyane. Aho utsindiye rero wabyakiriye gute wari ubyiteze wumvise gute?
Aho ntsindiye ibyo higanwa nimvise neza kuko yari ibaye intambwe ya mbere mu Burundi nimvise neza kuko ndabye n'abo twari kumwe sinari nibye yuko nshobora kuritsinda ariko nsanze ndaritsinze naryohewe cyane kuko narereka yuko natwe dushoboye narereke abandi akarorero yuko nabo bakwiye kureka kwikumira bakajya hamwe n'abandi.
Urakoze cyane Neila. Reka duhindukire gato kuri Madame Solange Murerwa. Madame, reka nsome gato kamwe mu twandiko mushinga na FMI yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook aho asigura ingene ikiciyumviro cya Miss cyatanguye muri we nk'umuntu yatanguye iri shyirahamwe. Yavuze ati hari tariki zibiri munyonyo muri 2018 aho rashira habona icyumviro Imana yashizemwo mu mutima cyo kubona mu gihugu cacu turonse umumisi w'umutwakazi kuko kuva amahiganwa yavyo atanguye mu Burundi nta na rimwe twari bwigere tubona umwigeme w'umutwakazi muri ayo mahiganwa. Biciye mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba twaciye dushiraho umugambi twise Miss Inakaranga wo kurondera abatwakazi mu gihugu cyose no guhimiriza abajejwe ibisabwa muri iryo higanwa. Rero no kuvuga ko mumaze gutangura iri shyirahamwe ko wowe uri umuvugizi muri iri shyirahamwe, abarundi abarundikazi baryakiriye gute bavyimvire ko iki ko byumvikana nk'umengo byarashimitse cyane ku by'ubwoko kuri mwebwe mubona bavyakiriye gute
murakoze kuri icyo kibazo twebwe nk'uko nyakubahwa Minani Felicien asanzwe arongoye fondasiyo yacu fondasiyo Semido Jaba ni fondasiyo duhurikiyemwo turi abantu batandukanye abarundi baba ngaha mu Burundi abarundi baba hanze inyuma y'igihugu twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora imigambi atari mike harimwo gushigikira abantu aho nikora abantu basa nikora make abantu bari mu bibazo bitandukanye ibyo bikorwa dusanzwe turangura muri ibyo rero dukora turashyiramo n'uwo mugambi wa minsi inakaranga kugira ngo dushobore gushyigikira abigeme bo mu bwoko bw'abatwa kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bo kwiteza imbere bivuye ku bumenyi basanzwe bafise kukaranga basanzwe bafise tubereke nabo yuko ari abantu nk'abandi kandi bafise ibyo bashoboye n'ibyo boterera mu iterambere ni muri iyo ntumbere rero uwo mugambi wa minsi inakaranga ari umwe mu migambi ya Fondation Semido Jaba turiko turategura no mu bindi byose turiko turarangura
abarundi none bavyakiriye gute aho muri tanguri
abarundi bavyakiriye neza kuko fondation yacu iramaze igihe iri kirakora twararose uruhusha duhabwa n'amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amafondation cyangwa amashyira hamakora akore turarondera ibisabwa byose turaja hamwe turarondera uburyo ni igikorwa rero abarundi benshi bashimye bakengurutse yaba iyo migambi ya fondation byaba ibindi bikorwa dukora muri fondation byo gukurikirana ugwaruka kugira ngo twamare abajene kugira ngo tubafashe kwiteza imbere yaba uwo mugambi wa minsi inakaranga n'umugambi abantu benshi bakunze bagumye badutera intege haba ku rubuga haba abadusanga ku mabiho haba abaduterefona batwandikira ni igikorwa abantu benshi bakunze bavuga kibandanya bandanya shishikara aba bana babigeme bo mu bwoko bw'abatwa nabo mubahe agateka mubereke uko nabo bafite icyo bashoboye kuboterera mu iterambere ry'igihugu n'ibindi bikorwa
duhindukiriye kuri Miss Neila turumvise ibi bikorwa bya Miss wewe abavyeyi bavyakiriye gute aho utangiye kubasigurira ati hariho umugambi waje hariho ibikorwa ngiye kuzojamwo abavyeyi bawe umuryango wawe bavyakiriye gute
ababyeyi bamaze kumva ibyo bya Miss inafaranga bavyakiriye neza cyane kuko bavuga ati nafe tugera dutere imbere tugera tubonekane yuko dushoboye haba no mu muryango barantera intege bakavuga ati genda nawe igikano uduserekere no mu makungu babone yuko no mu Burundi dushoboye ubwoko bwacu dutere imbere mu bintu byose tureke kwikumira abereka abandi akarere bavyakiriye neza mu mbere
none tubwire muri make aho utsindiye turumva ko baravye mu kugira ngo utsinde bararavye ubwenge n'ibindi byinshi icyo ubona bashimikiye ko cyane cyanagufashije gutsinda cari igiki
icyo bashimikiye cyane cyafashije no gutsinda nuko bambagije ibibazo nta kimwe cyane ni ikindi ni umugambi nateze wana wenyine warantama n'utanda ashobora gutsinda nicyo nabona bafatiye ko cyane
bimwe mu bibazo babaza wumva ko bishobora kuba byari bigoye canke wibuka byari ibihe
ikibazo cya mbere yambagije amazina y'abaperezida ba mambre dore yase ikigira kabiri bambagije intara zitandatu muri zimwe zigize Uburundi icya gatatu bambagije imyaka Uburundi bwakoronije
ego hama umugambi wewe wipfuza kuzokorera ko umugambi wipfuza kuzokorera ko nka Miss Kayanza n'uwuhe mugambi
umugambi wa mbere ni wo guhimiriza urwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa abigeme n'abahungu kugira bajye ku ishuri bajye ku ishuri kuko ishuri ni ryo soko ry'ubuzima umugambi wa kabiri ni wo kujya hamwe urwaruka rukajya hamwe kugira ngo hajye harakorwa amanama yo kubahanura bajye baririnda ibintu by'ibihumbi byo kujya mu bintu by'ibihumbi kugira ngo n'inda z'indaro zigabanuke mu gihugu cyacu kugira gatatu ni wo guhanura urwaruka rwahejeje amashuri n'abatarayaheza kugira bajye hamwe bajye mu mashyirahamwe bashobore kwiteza imbere
ndumva ari ibikorwa bikomeye cyane kandi bije gufasha ugwaruka muri ibi bihe urakoze cyane rwose nkuko twabivuze kino ni kiganiro gihe jambo abanyonyi bya dishwe rya Amerika murakoze cyane batumire bacu reka duhindukire nabo nyene tubaha karyo ko kushikiriza ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Alain Alain amahoro neza
amahoro kwijwe rya Amerika
kaze neza
murakomeye
yego turashima namwe
kuriza n'umwaka mushasha mwese
twese duhamagaye uri hehe gala
ndahamagaye ndi Kigali mu Rwanda yego ikintu cy'ambere cyushimishije n'uwo mukobwa mwiza yisobanukiwe akavuga ati reka mve muri babandi banyarucari babandi akitinyuka akaza akajya ahagaragara ati reka ngende mu marushanwa nk'ayo kuko tuzi ko ikintu cyitwa Miss bumva ngo ni ubwiza abantu benshi bumva ko ari ubwiza bw'umubiri ariko umubiri n'ibyo ariko hakabamwe n'ubwenge aba yavuze n'akantu kutiye nta kintu bambajije ntashoboye kwishura ibyo byose ni ukubera yagiye mu ishuri niyo fondation yamufashije kujya muri iryo higanwa nayo ibyo byose yarafatiye no kuri ako nuko nashoboye kujya mu ishuri kuko niba ari kumusanga mu ibumba ngo bamuza ariko nabo baramufashije ariko nawe yari yifashije ndamutera intege ndamushigikiye numva ashimishije cyane ari umuntu akwiye gufatwa mu mugongo birenze kandi ntabe misi gusa kugira ngo Kayanza imenyekane bayumve ati iyo ntara yazamuye umutwe w'akazi cyangwa ngo abategetsi ba Muhanga komine bari bo bamenyekana ahubwo bamuhe ubushobozi bamuhe uburyo iyo migambi yavuze yo guhanura abandi bakobwa b'abatwa cyangwa abandi barundi rwaruka ku kwijukira ibikorwa byiza kwirinda ingeso mbi kwirinda ibiyobyabwenge ibyo byose bamuha ububasha kuko ntabyo ashobora gukora wenyine ari Muhanga ntabyo yakora wenyine ngo abyigishe mu Kayanza abyigishe mu Yinga abyigishe muri Noro cyangwa abyigishe mu gihugu cyose
reka twakire na Marius ku murongo wa telefone uraho neza Marius
yego ndaho kandi ndashima cyane
uherereye he
ndi mu Burundi mu ntara ya Rwanda aho bita Imusigati tugewe icya mbere no gushima muri amahiganwa yabaye mu Kayanza kuko byaratweretse yuko n'abana b'abatwa bashoboye kuko na cyane cyane abana b'abatwa bahora ari abana bikumira muri ibi na biriya uburyo batunganije amahiganwa muri ibica nk'ibiriya bahora usanga bikumbira kandi ari abantu bashoboye bafite icyo bashoboye bashobora kumarira igihugu ndetse naho batuye ndetse nabo batwa nyine basanzwe bakomokamo rero ni ibintu bihimbaye cyane ubwa mbere nagomba nkeze niyo ntara ya Kayanza n'ishyirahamwe ryitwa Famido Jaba batunganije amahiganwa ku buryo mu matora no kuvuga mu majonjora uyu mutwa niwe yaciye abo wa mbere ntibahengamye kuko yarerekanye ko ashoboye batarinze kuraba mbega uyu muntu rukoba guhe rusaguke mbe amaziki ashoboye iki ava mu bwoko guhe ariko bararavye iki uyu muntu n'umuntu yabishoboye yarushije abandi batamanje kuraba ubwoko
dushimire Oriane itangishaka hamwe nabo baganiriye inshuti rero mwabanye natwe muri aya makuru aya kakanya niho tuyagarukirije nishimire bagenzi banje ku buhanga bw'ibyuma Chan hamwe na Fatu Alimas Karala wamfashije kuwegeranya aya makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira umugoroba mwiza.